Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane ndamutse nabaduteza amatwi muraka kanya turahera kuyavugwa muri Afrika. Abaroberi bo mu ntara ya Tigre ejo ku munsi w'Imana barongeye kwigarurira igisagara cha La Libera kiri mu buraruko bwa Ethiopia ahasanzwe hari n'ikigo ndangakaranga cha UNESCO. Ibi byavuzwe n'abanyagihugu baho inyuma y'iminsi 11 abasirikare ba Ethiopia barongeye kucigarurira. Uburongozi bw'abaroberi ba TPLF bwavuze ko bagavye ibitero mu bisagara biri kwibarabara rifatanya Gashena hamwe na La Libera ku muhingamo wejo ku munsi w'Imana nyene. Umuhari TPLF wavuze kandi ko inyuma yo gusambura no gushwiragiza umwansi yari mu micungararo ya Gashena baciye bongera bafata ikibuga c'indege ca La Libera hamwe n'igisagara. Leta ntaco iravuga kuri ivyo vyatangajwe na TPLF itumatumanako ryaraciwe mu bice biberamwo intambara kandi n'abamenyesha makuru ntibemerewe kuhashika ibica bituma bigora kwemera ibivuzwe n'uruhande uru canke urundi. Ariko mu butumwa bwa Twitter bwashikirijwe ku munsi wa gatandatu ibiro by'umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed byavuze ko yasubiye ku rugamba kandi ku inteko yararongoye zongeye gufata ibindi bice mu ntara za Afar hamwe na Amhara. Ibi bice birimwo ibisagara vya Arjo, Fokisa hamwe na Borene. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika basavye ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali kugumiza amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 27 ukwezi kwa kabiri nk'uko byari byarumvikanywe ko ubwa mbere. Ibi byavuye mu nama yahuje abo bategetsi b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO yabereye muri Nigeria ejo ku munsi w'Imana, bagabisha ko mu gihe Mali itokwemera gusubiza igihugu mu nzira ya demokarasi ibindi bihano ruhasha bizokurikira. Abari ku isonga muri leta ya Mali baremeye mu gatondo ka karikeje ku munsi w'Imana ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2022 ariho bazoha iryo shirahamwe CEDEAO ikirangaminsi cy'amatora nyezina. Ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma ya kudeta zakozwe zibiri zikogwa n'abasirikare imwe mu kwezi k'umunani 2020 iyindi mu kwezi kwa gatatu 2021. CEDEAO yacifatira ibihano abategetsi bafise uruhara mu gutevya ayo matora. CEDEAO yemeje kandi kugumizaho ibihano byafatiwe akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda. Iryo shirahamwe risaba abategetsi b'ico gihugu gushira kirangaminsi kizosubiza ubutegetsi mu minwe y'aba sivile. Tukiri muri Afrika kandi biro vy'ishirahamwe mpuzamakungu n'ivyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu biranebagura abategetsi ba Libya kubona barirukanye n'inguvu abarondera ubuhungiro hamwe n'abimukira bari muri Libya. Unigabisha ko bashobora guhura n'ibibazo byinshi basubijwe mu bihugu byabo bahunze bariko barahigwa buhongo. Imigwi ibiri minini yirukanywe muri Libya mu kwezi guheze igizwe ahanini n'abenegihugu bamuka muri Sudani. Abagenderezi ba ONU nabo bakavuga ko benshi birukanywe bakuwe mu bigo bari bafungiwemo bya Ganfuda na Al-Kufra. Ivyo bigo uko ari bibiri bigenzurwa n'igisata c'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kigwanya abinjira mu gihugu batubahirije amategeko. Abo bagenderezi bavuga ko abo banyesudani batwawe n'imodokari bacishijwe mu bugaragwa bwa Sahara bashikanywa ku rubibe na Sudani baca batabwayo. Muyavugwa mu makungu ibi abantu batari bake barahitanywe n'igihuhuzi caciye hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu mareta atandukanye mu mumanuko bw'iki gihugu. Ico gihuhuzi carasenyuye inyubakwa zitari nke mu bice by'umanuko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Buramatari wa Leta ya Kentucky, imwe mu mareta yasinzikaye kuruta izindi, yavuze ko muri iyo leta abafuye bashika niburiburi 80. Uwo buramatari yabwiye abamenyeshamakuru ko ico gihuhuzi cyo ku munsi wa gatanu aricyo cya mbere cononye vyinshi mu mateka ya Kentucky. Igihuhuzi cyo ku munsi wa gatanu cyaciye mu mareta atanu: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri hamwe na Tennessee. Mu burayi mugwi w'ibihugu bindwi bigize mugwi G7 ejo ku munsi w'Imana vyaragabishije Uburusiya bibusaba guhagarika kurundaniriza abasirikare bavyo ku rubibe na Ukraine. Abashikiranganji b'imigenderanire ba G7 bakoraniye i Liverpool mu Bwongereza bavuze ko bunze urunani mu kwamirira kure ingendo y'Uburusiya yo kurundanya abasirikare ku rubibe na Ukraine. Biyamiriza kandi amajambo y'iterabwoba ashikirizwa n'Uburusiya. Aba diplomate baserukira Leta z'Ubumwe za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ubutaliyano hamwe n'Ubuyapani bahanura Uburusiya gukurikiza amayira ya kidiplomasiya mu gukemura ibibazo hamwe no gukurikiza ivyo bwiyemeje.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza. Aya n'ayandi abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio atruvewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cya kabiri cano makuru: Major Rugenerwa Joseph, umusirikare wa Republika Demokarasi ya Kongo, yishwe bunyamaswa ku munsi wa kane n'abamuturiye bakamurya bimwe mu bihimba by'umubiri wiwe. Yarayashingurwa nyite ka ibukavu ubwo kugonya murenge nyakwigendera yarimwo burafise ico busaba onye
bintu keita ejo bundi yaravuze muri conseil de sécurité des nations unies reyerema bamaze kubimenya kuko hari ubwoko bukurikiranwe kwishwa no kurandurwa muri Kongo. Bafite abasirikari 15,000 hano muri Kongo. None se ko babizi ivyo 15,000 byaje kugira gute mu gihe bitorindira abaturage bazi ko bashaka kurimburwa ngo bamareho mu gihe bitobarindira umutekano?
Uyu ni Jean Scoye muhamiriza atwara ihuriro shikana ry'abanyamurenge. Hino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi ya radio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bijuru rya Amerika. Major Rugenerwa Joseph, umusirikare wa Republika Demokarasi ya Kongo, yishwe bunyamaswa mu mpera zindwi twaraye dusozereye n'abamuturiye mu nyuma bakamurya bimwe mu bihimba by'umubiri wiwe. Yaraye ashingurwanye iteka mu mihango yo kumusezera yabereye mu gisagara ca Bukavu aho mu bwoko bwiwe bw'abanyamurenge basavye ONU guhagurukira ikibazo c'itotezwa n'ubwicanyi bemeza ko babandanya gukoregwa. Umenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yakuri kiranye uwo muhango aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Aho hari ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ubwo umurambo wa Majoro Rugenerwa Kaminzobe Joseph wagezwaga ku rusengero rwa Source d'Isari mu mujyi wa Bukavu, ahabereye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma mbere yo gushyingurwa mu irimbi rya Bukavu. Abantu bari uruvunganzoka ku buryo icyumba cy'urusengero cyakubise kikuzura kugeza ubwo bamwe bakurikiranye iyo muhango mu mbuga y'urusengero. N'umuhango witabiriwe hanini nabo mu bwoko yavukagamo bw'abanyamurenge, ndetse kuri bamwe amarangamutima yari menshi. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo bwari buhagarariwe na Generali Majoro Yves Avour Ngor Robert, ukuriye ingabo mu ntara za Kivu y'Epfo na Maniema, wihanganishije umuryango wa nyakwigendera. Umuryango ubuze umuntu, ariko kandi n'igisirikare nacyo kibuze umuntu. Kubona mugenzi wacu Majoro Kaminzobe wakoraga akazi ke neza uko bisabwa, uyu munsi akaba tuvuyemo. twabanye neza nawe ariko uburyo yatuvanywemo buteye agahinda buri wese. Nihanganishije umuryango wabuze uwabo kandi nanihanganishije igisirikare cya Congo. Nibyo, murakoze.
Voilà, merci.
Major Rugenerwa Joseph yarasanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza mu ngabo zikorera muri teritwari ya Fizi ho mu ntara ya Kivu y'Epfo, akarere karimo intambara n'umutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Yishwe ku wa kane w'icyumweru dusoje bikozwe n'insoresore zabo mu bwoko bw'ababembe, nyuma umurambo we zirawutwika ziryana bimwe mu bice by'umubiri we. Bivugwa ko mbere yo kwicwa yavanywe mu ngobyi y'abarwayi ambulance yarimo hamwe n'abagenzi be bandi bane ubwo bari baherekeje umukuru wabo wari ugiye kwivuriza mu mujyi wa Bukavu. Ibyo byabereye ahitwa Rueba muri segiteri ya Tanganyika muri teritwari ya Fizi isasaba z'amanywa. Ku bw'inshuti n'abavandimwe banyakwigendera, yicwa rye si urugomo rusanzwe ahubwo n'ubwicanyi bugambiriwe bukomeje kwibasiraho mu bwoko bw'abanyamurenge. Bwana Jean Skoyi Muhamiriza n'umwe muri abo by'umwihariko akaba nakuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge bo mu mujyi wa Bukavu.
Mu Rueba ni na kavire k'ababembe kari ku abordi lake Tanganyika, na hantu muri vire haba hariho inzego zose z'umutekano wa leta, haba hariho chef le maire wa vire, hariho inzego za polisi, hariho inzego za gisirikari, nta muntu n'umwe washoboye kumutabara. Izo rero twavyakiriye nabi cyane. Uwo nguwo yafuye kukundi munyamurenge wese yofa, ntabwo yafuye kuko ari Major Joseph Kamin Nzobe yafuye kuko nanje nofa kuko nundi wese donc urumva n'urufuru kurikiye umunyamurenge, ni genocide kurikiye umunyamurenge kumusamburira kumwirukana mu gihugu kuko ababiturwanya baturwanya batwisha babivuga.
Kubandi nabo urupfu rwa Majoro Rugenerwa baravuga ko rurimo akagambane kabagenzi be bahuje umwuga by'umwihariko abo bari basangiye urugendo. Bwana Muhamiriza ukuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge agasaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora n'ukomeze kurebera ubugizi bwa nabi bwibasira bo muri ubwo bwoko.
Leta ya Congo iracecese ibihugu za biracecetse, communauté internationale iracecetse, niyivuze ibivuga biguru ntege tibivuga n'imbaraga ariko barabizi kuko uriyana ni Bintu Keita ejo bundi yaravuze muri Conseil de sécurité des Nations Unies avuga kuko reyerema bamaze kubimenya kuko hariho nettoyage ethnique, hariho ubwoko bukurikiranwe kwishwa no kurandurwa muri Congo.
Major Rugenerwa Kaminzobe w'imyaka 46 yishwe yari amaze imyaka irenga 20 mu gisirikare cya Congo FRDC. Temistocre Mutijima, ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Congo.
Temistocle Mutijima urakenuye duje twandaniriza mu gihugu cy'u Burundi kirahira kikarengwa ko kitazokwigera cemera ko intumwa idasanzwe ya ONU irabagateka kazira muntu ihonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushikirangaje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro asigura ko iyo ntumwa yasubiriye umurwi w'abahinga ba ONU bakora amatohoza ku gihugu ciwe atakazifise kuko kubwiwe agateka kazina muntu gasigaye kifashe neza mu Burundi. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yakuriye inkoni ku gishitsi ishamwe mpuzamakungu ONU mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo muri icyo gihugu ku mugoroba w'ukuri uyu wa kane i Bujumbura. Bamwe mu baserukira ibyo bihugu nk'userukira ubumwe bwa Buraya n'abagenzi we babajije aho u Burundi bugeze bunagura imigenderanire n'amakungu ndetse n'akarere. Bagira ko bamubaza ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe kuraba ingene gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi.
Le Burundi a je pense a une invitation ouvert pour tous les rapporteurs et les
Burundi bwarasabwe kenshi n'abahinga bigenga canke imigwi ijero gateka kazi na muntu ya ONU canke ayande mashami mpuzamakungu kugira ngo bemeregwe kuhakorera no gukora amatohoza yigenga ariko ntibigeze bemeregwa mu myaka iheze. Nta numwe mbere arahonyoze kirenge ngaha kandi baba bashizweho n'ibihugu duserukira. Nico nashaka kubaza ko kumbure kuri uyu aheruka gushigwaho na ONU ko yoba azemeregwa gukora na neza n'u Burundi agashika ngaha mugira ico mubivuze ko murakoze. Mu kwezi kw'icumi guheze niho ishami mpuzamakungu ONU ryahagarika umugwi w'abahinga batatu bari bamaze imyaka itanu bakora amatohoza ku Burundi. Uwo mugwi warurongowe n'umunyasenegal Dudu Diene. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yatangaje ko iyo ntumwa idahawe ikaze muri ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel ce rapporteur spécial a été approuvé. Donc ce contexte
Ati murazi kandi nimwirengagize ingene umuhinga yigenga yatowe bituma n'urugendo rwiwe atagutuzo kwemera ko arugira ngaha mu Burundi kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato ariko tuguma tuvugana na ONU cyangwa abandi bose bavyifuza kubyerekeye agateka kazi na muntu bice ndetse no mu w'igihugu cacu ujeje agateka kazi na muntu kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanizo ca handi atari kuri uwo muhinga
nationaux. La coopération va continuer à d'autres niveaux.
Nawe biruko ayandi maraporo yerekana ko abantu benshi bagitogwa ibiziga abandi bakaburirwa irengero. Anshine niko yagize atwara ishami rigiteka rikunda gukora ivyo vyegeranyo byanakoreshejwe ndetse n'igisata ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijeje migenderanire muri raporo iheruka
kuva iyo leta irongowe na kwa Evariste Ndayishimiye igiyego ayo mabi atahagaze. Aha muri diteka tugafatira ku bihero dufise aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baranyuruzwa icabuje amahoro Burundi no kudahana.
Izo mpande zose zirahuriza ko intambwe imaze guterwa na leta nshasha ya president Evariste Ndayishimiye ari nziza mu byerekeye imigenderanire ndetse ko ari yo gushigikira Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru tugushimire juge Amerika cyo tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda ayishira mu Korale de Kigali ditegekanya gutunganiriza abanyarwanda ba mu Rwanda n'aba mu mahanga igiteramo cha Noheli kwa Munguza ku nshuro ya mbere. Abazoshaka kuraba ico giteramo batari muri Kigali Arena bazoshobora kuzokwishura imbere bakoresheje uhinga bwa none. Ubwo uhinga buzokoreshwa mu kwishura bwateguwe n'ikigo Huza Media gifatikanije na Korale de Kigali. Umuyobozi w'ico kigo Victor Nkindi yabwiye Venuste Nshimiyimana gishasha mu mitegurire y'igiteramo cha Noheli.
Igice muri iki giteramo nuko Huza Media igiye kwifashisha ikoranabuhanga ituma dushobora kwerekana amashusho ku banyarwanda batabashije kwitabira icyo giteramo muri Kigali Arena, cyane cyane abanyarwanda bari hanze mu diaspora ariko n'abanyarwanda bari mu Rwanda, kubera ko imyanya y'abashyitsi muri Kigali Arena ntihagije. Dufite ibyo twise social distancing ituma stade yose itashobora kuzura, noneho twebwe tukaba dutanga iyo serivisi yuko umuntu ashobora kureba aya mashusho yicaye iwe mu rugo akoresheje televiziyo ye cyangwa se laptop n'abandi bakoresha za smartphone zabo kugira ngo barebe icyo gitaramo mu buryo bwa live.
None se ndamutse nishyuye ukanyoherereza ako kanyanzira kugira ngo ngakandi ko nshobore kuyireba, ntabwo nshobora kugasangiza n'abandi tukayireba turi benshi?
Ntabwo bishoboka kuko niyo umwe ariko iyo kora n'ubuhanga aho tuzabasha kubohereza kubishyuye aho bakanda. Noneho aho ngaho aho bakanda ntabwo umuntu ashobora kuyisangiza abandi cyangwa se ntabwo ashobora kuyikoresha kabiri. Ni uburyo ki twabonye kugira ngo n'icyo gikorwa niyo umufatanya mikorwa kagarara de Kigali nabo babone inyungu kuko n'umudi baba batakaje igice cya kabiri cy'inyungu bari bateganyirije kubera ko stade itashobora kuzura.
Kigali Arena yakira abantu bagera ku 10,000, wavugaga yuko izakira abagera ku 4,000 kubera ingamba zafashwe zo kwirinda COVID-19, ariko se abo 6,600 basigaye iryo koranabuhanga muteganya gukoresha muzumva bose rizabageraho?
Twiteguye kwakira abantu bagera no ku 10,000, nabyo turabishobora. Koranabuhanga bwacu bishobora kwakira abantu bagera ku 10,000 nta kibazo.
Tubwire ni Huza Media icyo kigo cyanyu mukoresha abantu bazubereye ku kihe kigero cy'ikoranabuhanga bazabafasha kugira ngo iyo gahunda itungane neza?
Huza media usanzwe ifite icyicaro mu Rwanda Kigali ariko twa dufite ibihugu 10 byo muri Afrika dukoreramo ni kuvuga ko tukunze twa dukoresheje abakozi b'abanyamahanga babizobereyemo ariko ubu ngubu mu Rwanda twagiye twegera ibigo na za kaminuza zigisha abanyarwanda kugira ngo natwe tubone kubafasha muri za internship tukabakira tukabereka ibyo dukora nabo bakabimenya hari n'abandi bagiye babyiga hanze bakagaruka mu Rwanda babizi abo ngabo niho twifashisha ubu ngubu dufite ekipi y'abantu bagira ku 10
abo bose n'abantu bazobereye mu ikoranabuhanga bazategura iki gitaramo cya Noheli
abo bose ni urubyiruko n'abanyarwanda kandi n'abantu bakunda umurimo wabo w'itangazamakuru muri rusange ariko cyane cyane uburyo bwo gutunganya amashusho
bavugaga yuko Korali do Kigali ari umufatanyabikorwa izabyungukira mu iki izatwara ikihe gice cyayo azinjira
yego n'ubundi amafaranga igice cyayo kizajya kijya kuri Korali do Kigali kuko nabo bagamije kwiniza amafaranga kugira ngo icyo gikorwa kibone kwishyurwa n'abantu bo muri korali bagira barenga ijana nabo babone kwishyurwa noma dufite uburyo twumvikanye na Korali do Kigali ku buryo ayo mafaranga nabo bazajya babona mu gice kitari ntoya kugira ngo iki gikorwa gitungane neza.
Victor Nkindi, umuyobozi wa Huza Media, utegura igitaramo cya Noheli yafatanije na Korali do Kigali. Ndagushimiye cyane kuboka kanya buhaye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije hakiri kare Noheli nziza.
Urakoze cyane Benedict, Noheli nziza.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho mu gisata cha sport yahereye mu Burundi mu rwego wa New Star waraye utsinzwe ku mpaga mu mahiganwa warimwo yo kurondera ibihugu bizitabira inkino za bal watsinzwe mu mpaga biturutse ko basanze abakinyi babo batandatu baranduye virusi ya corona ihiganwa na ryo ry'umupira w'amaguru bakinira ku Musenyi rirabandanya mu cicaro ca mbere n'ica kabiri izi nkuru zose tuzibaza Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abakinyi ba New Star kuruno w'Imana niho bashika ibujumbura bavuye Johannesburg batashi higanwa rya basketball bari bitabiriye ritarangiye biturutse ku mugara wa COVID-19 mu bakinyi ba New Star basanze hagwaye abakinyi batandatu bituma urukino rwa nyuma bari gukinana na Cape Town Tigers kugira aboneke umugwi wa gatatu uzitabira inkino za nyuma za bar inyuma yaho Cobra Sports yo muri Sudan yo mu manuko na Ferroviaria do Beira yo muri Mozambique zari zamaze kuronka itike zazo ntigwabaye rukiba mu gihe Nusta yiteze ko ruzokinwa ikindi gihe baje babona ikete riva mu ishyirahamwe rya basketball muri Afrika ribamenyesha ko batsinzwe impaga. Iyo ngingo yaratangaje yongerera babaza cyane abakinyi n'abarongoye umugwi. Urongoye Nusta amenyesha ko bagiye kwegeranya ibikenewe byose kugira bitware ati ntibashobora kwemera kurengana ngo kuko ngo naho vyakabaye ku isi ko abantu bandura COVID hanyuma bagategwa mpaga kandi hashobora kuboneka uwundi mwanya wo gukinira kugo rukino muri beach soccer. Naho higanwa ryarabandanije mu gisagara cha Bujumbura ku Musenyi wa Tanganyika mu cicaro cha mbere Mikimba yatsinze Bibamba ibitsinda 9-2 nayo Lezelite itsinda Sagasab ibitsinda 6-2 mu cicaro cha kabiri Hewa Bola yatsinze Tuje ibitsinda 10-6 Indundi nayo itsinda Black Mambas ibitsinda 12-4 Juma Musoma yahoze arongoye igisata cha beach soccer mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi arashima ukuntu ngo rukino ruriko ruratera imbere akanashima abarongozi ukuntu bitanga
urugino rwa beach soccer rugeze ku ntambwe imeze neza cyane gose ko urabye kuva iyo twatanguriye dushika ubu tumaze gukina amahiganwa mpuzamakungu atatu kandi jyewe nishimira abatwara uko abakuru b'imigwi baragerageza kugira za effort personnel kugira ngo urukino rubandanye rukino ngaha mu gihugu.
Muri volleyball naho kuri no w'Imana niho hatogwa umuyobozi mushasha w'ishiramo rya volleyball mu Burundi. Komiseri mu gipolisi Serge Ntakavura niwe yatowe. Arashikiriza bimwe mu byagiye gushimikira ko kugirwa rukino rutera imbere.
Hariho ikijanye no ku developa volleyball aren't ready pay. Kubera yuko volleyball yari ngahe Bujumbura gusa kuma province ashika 18 ma province munani yonyene yarafise ama association ni kujanye no gutunganya ama competition no kuvuga tuzogira ama competition dukoresheje ibintu bita ama ligue ligue intérieure haba ama pré-sélection abantu baza guhurira ko muri phase finale habanje kuba ama pré-sélection à l'intérieur du pays turafise kibazo c'aba entraîneur et kibazo c'aba arbitre
Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.
Désiré Hatungimana cyakorerwa mu ngate na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cya sport mu Rwanda.
Mu mpira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Kuri Stade Ubworoherane i Musanze, ikipe ya Police FC yatsinze Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Rutsiro FC yatsinze Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa kuri Stade y'Ingoma. Ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri Stade y'Igicumbi, ikipe ya Marine FC itsinda Gicumbi FC igitego kimwe ku busa. Mu wundi mukino wayo kwa gatandatu, kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya Lyon Sport yanganyije na Gorilla FC igitego kimwe kuri kimwe. Umutoza mushya wa Gorilla FC Hamisi Sogonya arasobanura ibanga yakoresheje ngo ikipe yishyuye igitego bari batsinzwe.
Muri football moderne cyangwa se muri football en general 80% ibitego bitsinzwe bibiri ku mpande gake cyane ubona ibitego bitsinzwe n'ibyo muri axe centrale. Icyo nabagaje ni iki? Hari ikote ya Iranzi ntabwo azi kwibuka ukurikije n'imyaka, ariko yababwiye ko tuca ku ruhande nk'aho nashize Rutsiro ku ruhande na n'uriya mwana Wura bazi kwibuka. Iyo niyo kosini abahaye duce ku ruhande igitego kitaza kuboneka.
Ku ruhande rwa Rayon Sports nubwo bakomeje gutakaza amanota, umutoza wayo Marcel Romami yemeza ko nta rirarenga.
Twese turacyari kuri kurse y'igikombe, ntabwo turatakaza cyane ku buryo twavuga ko twacika intege cyangwa abafana bacu. Ni ibihe biba ku buryo buri muntu wese arabibona. Tuzakina na AS Kigali ku gatandatu le 18, kuva ko match ni match tuzayifata nk'uko twafashe match ya Gorilla yo mu kanya, kuko tugomba gukina tukabyitwaramo neza. Shampiyona y'ubungubu ntabwo yoroshye.
Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu. Kuri Stade Kigali i Nyamirambo, ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe mu mukino wari watangiye saa sita n'igice. Nyuma y'uwo mukino nanone aho ngaho kuri Stade Kigali i Nyamirambo, ikipe ya APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri kuri kimwe. Mu wundi mukino wabaye ejo ku cyumweru, ikipe ya Etincelles FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa munani w'imikino, ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 17. Ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali ifite amanota 16, APR FC ni ya gatatu ifite amanota 13. Ku mwanya wa kane hari Police FC nayo ifite amanota 13, Gasogi United ni ya gatanu ifite amanota 12, Rayon Sport nayo ifite amanota 12, Kazari ya gatandatu, Musanze FC ni ya karindwi n'amanota 11. Ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota 10, Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa cyenda n'amanota 9. Ikipe ya cumi ni Marine FC nayo ifite amanota 9, Bugesera FC ni ya 11 n'amanota 8. Iya 12 ni Gicumbi FC nayo ifite amanota 8, Rutsiro FC ifite amanota 6, Kazari ya 13. Ku mwanya wa 14 hari Etoile de l'Est nayo ifite amanota 6. Ku mwanya wa 15 hari Gorilla FC ifite amanota 4. Ikipe ya 16 eno ya nyuma ni Etincelles FC ifite amanota 4 n'umwenda w'ibitego 8. Tunyarukiye mu mukino cyo cya volleyball mu mpera z'icyumweru gishize, nibwo shampiyona y'uyu mwaka 2021 yagombaga gutangira. Gusa ku munota wa nyuma iyi shampiyona ntabwo yabaye. Impamvu nyamukuru ni uko u Rwanda rukiri mu bihano rwafatiwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi kubera amakosa y'uburiganya yabaye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ryabereye mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Icyo gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yakinishije abakinnyi bane b'Abanyabrezil batari bafite ibyangombwa. Aya makosa ni nayo yatumye uwari vice perezida w'ishyirahamwe rya volleyball mu Rwanda Jean Dodie Bagirishya akurikiranwa n'ubutabera, akaba ari muri gereza nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufunga imyaka ibiri. Muri iki gihe volleyball yo mu Rwanda yarakomanyirijwe ku buryo amarushanwa ashobora gukinwa arategurwa n'abantu ku giti cyabo nta kintu gifatika amakipe aharanira. Nyuma y'uko bigaragaye ko shampiyona ya volleyball itagishobotse kubera ibihano u Rwanda ruririmo, mu mpera z'icyumweru gishize hateguwe irindi rushanwa mu rwego rwo kwikura mu bwigunge. Gusa icyagaragaye ni uko abakunzi b'uyu mukino bataryitabiriye nk'uko byari byitezwe. Bamwe muri bo batubwiye ko bakimara kumva ko shampiyona itakibaye bahise bacika intege, bavuga ko ibyabaye ari nko kuba umuntu yarakwemereye ko azakugabira inka hanyuma ku munsi nyirizina ukabona nguyu aratungutse ashoreye imfizi y'ihene. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi ahantu duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremesheje na Joy Diane Ninahaze Venus Nshimiyimana niwe yashize hamwe ano majwi ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tubivuriza kubandanya muraranirwa mu byo murimo byose naho butaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice